Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese, turi kumwe uyu munsi ni kuwa mbere itariki 21 y'ukwezi kwa 5 mwaka 2018 n'isa 10 zo kumuhingamo mu Burundi mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga gitamijwe na Frederic Undikije. Kumusi wakane w'indwi iheze niho mu Burundi hamwe no mu bindi bihugu bitandukanye abarundi baje gutora yego canke oya ibwirizwa shingiro rihinyanyuye ryitezwe ku munsi kuwa mbere itariki 21 y'ukwezi kwa 5 ibiharuro vya mbere byavuye muri ayo matora bihava bishikirizwa n'umurwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora aho ni mu masaha ni mu minota iri imbere. Amakuru ariko aratangazwa muri iki gihe yerekana ko abanyagihugu benshi mu mihingo yose igihugu batoye yego yamara abatavuga rumwe na leta y'u Burundi cyane cyane abarukiye mu nani hamizero y'abarundi bavuga ko aya matora ya kamarampaka yo kwemeza canke guhakana ibirizwa shingiro rihinyanyuye akwiye gusubirwamo. Agatungurwasa arongoye urwo nani yaratangaje ko atazokwemera ivuye muri aya matora bitangajwe n'umurwise ni akabavuga ko aya matora yabayemwo amahinyu menshi mu gihe cyo kwiyamamaza mu matora nyezina hamwe no mu gikorwa cyo kwegeranya no guharura amajwi. Mukanya twifuje kuba twoba turi kumwe n'umushyira na Pierre Claver Ndayicariye arongoye seni canke icegera ciwe ariko mukanya nibaza ko baboneka ndabona ko muri iki gihe bafite akazi kenshi ariko umushyira na Prosper ya twemere ko mukanya ahavaza ariko mukurindira turi kumwe n'abandi bashinga ntahe babiri turi kumwe muri iki gihe n'umushya ntahe Paul Nkunzimana akaba ari umuhinga mu vyerekeye umubano hagati y'abanyapolitike hamwe n'abanyagihugu akongera akaba umukuru w'icubahiro umugambwe PTD twungurunane muri iyo neza. Paul Nkunzimana
yego muri Frederic murakomeye
murakomeye
yego turaho namu njyango muraho
yego turaho turakomeye
yego
mukanya kandi tuzoba turi kumwe n'umushya nta Hedeo Hakizimana telefone yiwe ndabona ko iriko irinjira mukanya nibaza ko tumubona. Deo Hakizimana arongoye ishyirahamwe Siride ryanonosoye ubuhinga bwo kuganira kandi rishi imbere ibiganiro mukanya nibaza ko tuzoba turi kumwe ariko mukurindira dushaka gutangura na mwebwe umushya nta Hedeo Paul Nkunzimana mwarakurikiranye igikorwa cyo kwiyamamaza muri aya matora y'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye ka muri ko murakurikirana n'ibiko biratangazwa muri iki gihe cyane cyane byerekeye ibyavuye muri aya matora ubwa mbere na mbere umuduhe ibyo byanyu kuri aya matora ka no mu gihe cyo kwiyamamaza mu duhe kwijambo
rero murakoze. Nibaza yuko kugira ngo umuntu agira icyo abuze kuri ayo matora y'ibiza shingiro nibaza ko umuntu yuko yabanza akibutsa ibihe turimo kuva mu cya gatatu gushyika uno munsi kuko kuri ibihe turimo muri iki gihe uno munsi mu Burundi bifite amamoko ku ruhagara rwo mu cya gatatu uruhagara rwakurikiye amatora yabaye icyo gihe harapfuye abantu benshi kandi umuntu iyo navuga ni uko kuva icyo gihe ku by'ukuri naho hagiye haraba amasezerano menshi gushika uno munsi nta mahoro araboneka mu Burundi ngira ngo umuntu wese aribuka amasezerano yigeze kuba aya Kigobe na Kajaga mu 1994 harabaye amasezerano menshi ya 1998 hari amasezerano yise partenaire ya politike ndetse na hamwe haba mu mwaka w'ibihumbi bibiri amasezerano ya Arusha inyuma haraba amasezerano yo guhagarika intambara amasezerano yose ku by'ukuri ntiyigeze azana amahoro gushika uno munsi hanyuma guhagarara rero wagiye no gukomera matora y'ibihumbi na cumi uruhagarara rwasoza rwongerekana kandi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika rero n'uno munsi nari amatora y'ibiyashingiro abaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ku munsi wa kane urumva rero ibintu byose bizabira muri iki gihe ku by'ukuri umuntu abirabye asanga yuko ingorane zigoma ziyongera uruhagarara ruguma rusumbirizaho uhagarara mu bice bitandukanye byose haba by'ubutunzi haba bya politiki haba mu buryo uko abanyagihugu babayeho
Paul Nkunzimana muravuze ikintu gihambaye cyane rwose muravuze ko amasezerano yose yaba kajaga yandi yose yagiye araba ata kintu yashitse ko coba catumye abarundi babaho mu ituze mu mahoro ku bwanyu umuzi w'ingorane z'abarundi uri hehe nibaza ko muvuze gutyo nibaza ko icyo kibazo ikaboba batora inyishu zitajanye n'ibibazo bafise duga kwijana
ku by'ukuri igituma ayo masezerano yose atanyishu yigeze aronka ku byerekeye uko abanyagihugu babayeho haba ku byerekeye ukubaho kwabo cyane ku byerekeye amahoro icyo bivako si ikindi ni uko gushika uno munsi igihugu cy'Uburundi cyigenga na gatoyi kiracyakoresha amabwire inzego mpuzamakungu z'abanyemari kandi n'amabwire y'ibihugu rutura kugira ngo mwese murazi yuko nko mu Burundi nko mu bihumbi ya gatandatu hari ayo masezerano n'inzego za Bretton Woods inzego z'abanyemari mpuzamakungu inzego mpuzamakungu z'abanyemari Banki Mondiale banki isi yose n'ikigega mpuzamakungu FMI hanyuma inyuma yaho ayo masezerano yabaye mu kwezi kwa cumi na rimwe mwaka w'igihumbi n'amajana icyenda mirongo inani na gatandatu ayo masezerano rero akaba yashyira imbere y'uko ubutunzi bw'igihugu bukenera gushyirwa mu minwe y'abanyemari b'abanyamahanga hanyuma ayo masezerano nayo nyine yaciye ashyigikirwa n'ishyirahamwe ry'abanyemari ry'abanyamuraya UN ubu rero umuntu abyihurije rero uraze nk'ubu ubunye igihugu cy'u Burundi ku by'ukuri ubutunzi bwose birirwa burajya mu minwe y'abanyemari b'abanyamahanga ngira ngo nta muntu atazi mu Burundi byari bihari byari bikomeye rwose nk'amashyirahamwe ya leta yarakomeye n'ibisata byinshi hari nko ku byerekeye mu miti ubyabo na fa za byose za kotebu za orindere za ipimabu amabanki menshi ya kadebu bityo amabanki yose yagerakurikira ibyo byose byashyize bitatambuwe byashyize mu banyemari b'abanyamahanga
ikibazo nyamukuru kuri bwebwe rero
cyane cyane ariyo yazane ubutunzi mu gihugu icyo gisata cyarasabutse cyashyize mu minwe y'abanyemari b'abanyamahanga
ikibazo umushyikirano wa Paul muvuga ko cyoba kiriye ku kuntu Uburundi bwaba butigenga mu byerekeye ubutunzi
erega bujyanye bujyanye nkurikije uzurabe abantu bose hajyanye ikibagenza bagenzwa no gutwara ubutunzi bw'igihugu mu bya politiki abantu imigambwe myinshi cyangwa abanyapolitiki benshi nta kindi kibagenza atari kujya kurondera inyungu zabo usanga zifatanye n'inyungu z'abanyemari b'abanyamahanga ikibazo cy'ubutunzi rero nicyo kibazo kiri tuba ko ari cyo kibazo nkoramutima usanga kiri inkingi y'ibindi bibazo byose inkingi ya mbere mu bibazo byose bihari mu gihugu kandi si no mu Burundi gusa ni mu bindi bihugu byose ku isi hose ni ubutunzi nta kindi abantu barondera atari kujya kurondera amaronko kandi bafashanijwe n'izo nzego z'abanyamahanga bafatanyije n'izo bihugu rutura kuko igihugu kivuye igihugu icyo ari cyo cyose imigenderanire ihari hagati y'ibihugu nta handi ihagaze cyane cyane ntibaze bavuge ngo bihagaze nko ku rurimi ku Cyongereza cyangwa ku Gifaransa cyangwa ngo bigiye ku byerekeye ngo imico ibintu bya kiriti oya ikintu cya mbere na mbere ubutunzi ubutunzi bwo Burundi uwe nyero
bose ico kibazo nibaza ko tukigaruka ko mukanya
ndabona nibaza ko uvuga urumva niho niho ingorane
z'abiza
politike byose byagaze ku butunzi bw'igihugu
ego ndabona muri aka kanya nyine dufite wundi mushiti il défense rugema kaba ari umurundi aba mu bwongereza nawe nyene akurikirana politike mu Burundi cyane gose akaba nawe nyene yakurikiranye amatora y'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye muri neza defense rugema mwiriwe neza defense rugema
mwiriwe
murakomeye
ego turakomeye turashimye imana
ego me turi ko tuvuga cyane cyane kubyerekeye nko twabiyabwiye amatora y'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye mwarakurikiranye ayo matora muri mu Bwongereza muri ko murumva ibiharuro biko birashikizwa ku bwanyu mwavyakire gute biba ibiharuro biko birashikizwa canke n'ukuntu amatora atunganijwe
ego me ingene amatora atunganijwe n'ingene ni vyavuyemwo twibaza yuko ari ibintu bimwe mu byo bisa nuko tumenyereye ingene intwaro yose ama ishaka guhindura ibiza shingiro uko biboroheye nibaza yuko muri iki gihe murazi yuko Burundi abarundi turi mu ngorane zidasanzwe aho abarundi benshi bari hanze y'igihugu abandi bari hagati mu gihugu murazi yuko ubukene bwabaye ikintu gikomeye mu gihugu urumva rero nibaza ibyo vy'amatora twibaza neza yuko ari ibintu bisa nuko byoba byabaye kwirengagiza ingorane nyamukuru zihari tukabona neza yuko ibyo bintu ntizari bikenewe muri iki gihe hariho ibibazo nyamukuru byari bikwiye kubanza kuva mu nzira ibyo bikaba byotuma nabo barundi batagiye gucabo ayo matora abaye bakabigiramo uruhara nabo nyine mu gihugu bari hagati mu gihugu
Rugema professeur Paul Nkunzimana avuze ko kenshi na kenshi ibiba mu Burundi byose ari amasezerano ari biganiro ataco bimaze kuko hariho ukuboko ku hanze inyungu zo hanze zama arizo zishobora kuba ari nk'umuzi w'ingorane abarundi bagira kuko igihe cyose bagiye hamwe baba mu biganiro babuze kazakajaga amasezerano yose yabaye naho amasezerano aba hari kenshi na kenshi basubira kuryana bagasubira muri za ngorane ivyo byo ntishobora kuba ari ukuraba umuzi nyakuri w'ingorane abarundi bafite
ego me ivyo mushinga nayo yashikije nivyo cane murazi neza yuko ico kibazo cingi na barundi twama turiko turajyana tubona neza yuko abarundi twocicarira tukaraba igituma ingorane zama zigenda zigaruka ugasanga abantu nitubona iyo tuja z'ukuri murazi neza yuko ego izi yabintu yashikirije nivyo nibaza yuko geno vyita yuko ari mu kudendekeranya intwaro urumva hariho abanyepolitike aha mu mbabare simvuze bose hari abanyepolitike bakuri igihugu cabo bashaka yuko cokugorora kikava mu ngorane zirimwo mugabo benshi muri abo nibaza yuko bagira ibintu bagomba kubikwegera ko barondera inda zabo ibyo bigatuma rero niyo inyishu ku ngorane zihari iyo ziko zirarondegwa umuntu afite icahishije ku mutima cuko agomba amaronko biragoye kugira avugisha ukuri ibyo rero bigaca bituma atanyishu y'ukuri iboneka abantu bahaba barira cyane rero ugasanga n'abanyagihugu batazi ibintu biba biriko biraba ku rwego rwo hejuru rw'abanyepolitike byitwa ko baserukira
yego me
murazi neza yuko izo z'amasezerano nibyo murazi yuko duhereye washaka no ku masezerano bise ngo amasezerano y'ubumwe yabaye mu 1991 nta myaka ibiri yaheze abarundi bararyanye ibara riragwa mu gihugu abantu bata isinzi baricwa ibyo rero nibaza yuko ari amasezerano y'ubumwe ari amasezerano y'amahoro ari ibyo biganiro biba ntiyagira ico bishika ko harayo ma referendum bagira bagasunika abanyagihugu gutora ibintu bibasamaza gusa ibyo ntitubona neza yuko ari ibintu bigirwa kugira kuneza z'abanyagihugu ibyo bintu n'ibintu bigirwa kuneza yabonye politiki bashaka bamwe kuguma ku ntwara abandi bashaka kwishikira
turetse ico kibazo cuko kwigenga kuvyereke ubutunzi y'abanyapolitiki bakoreshwa n'abanyamahanga turetse ivyo bibazo byose hari n'ikindi kibazo cha politiki gihambaye umuntu yihweje mushaka na Paul Nkunzimana ibintu bikorashikizwa ibiharuro bishikirizwa ko abatoye ego bashora kuba barenga 75% naho ivyo biharuro mukanya bihava bishikirizwa na makuru ariko atangazwa mu radio yose mu Burundi mbega kubona mu Burundi hari migambwe irenga 36 hanyuma akaba ba imigambwe mikeyi ugacusanga niyo cane cane fise abanywanyi benshi ivyo vyo ico si kibazo gihambaye cane gose ico kibazo mukivuga ko Paul
ego ndibaza yuko mu Burundi kuzukuri kubera izo ngorane ndanavuze zerekeye ukuntu tugendera ku mabwire y'abanyamahanga byo kibutunzi niko n'ikibazo cya demokrasi usanga kuzukuri nacyo nyigifisha ingorane iyo abuze yuko ari imigambo muri tatu mu Burundi nukuraba imigambo y'ubundi kuntu muri gihugu cyacu kuntu imigambo y'ibyinshi urumva iyo umuntu avuze demokrasi ni ukuvuga yuko afise uburenganzira bwo gushyira hamwe n'ubundi akiyungunganya bagasha amashyirahamwe yabo imitambo yabo reka uko babyumva ariko rero muri iki gihe urumva hari ingorane nyinshi uhereye nko ku mugambwe isoko ari wa kera ipfona urasha gusanga muri iki gihe hariho nk'amashami ashika nk'ane atanu urumva izo ni ngorane kubera yuko abanywanyi biyo migambwe hamwe n'ubutegetsi bafise uruhare rukomeye cyane rwose mu gusambura imigambwe cyane cyane ubutegetsi bwobwo ni ngombwa kuko ni ntambara mu zindi kuko akeneye kugira ngo baro ukuntu biyegereza bamwe bakinjira abandi hariya urumva rero nk'ahonye aho ni ukuvuga hari ikibazo si ipfona yonyine urashaka gusanga n'iyindi migambwe za FNL za FRODEBU ngo nyakuri itari nyakuri ugasanga ni imwe cyangwa zibiri ugasanga na migambwe za IPDS ikabibanga ugasanga ariho urumva izo byose ni ingorane zihari kubera yuko ikibazo cya demokarasi ntigishoboka mu Burundi mu gihe atemewe yuko adashobora kwemerwa yuko imigambwe yonyine iringaniza ibikorwa byayo imigambwe yonyine ikiyungunganya igashobora kugira uko ikora amaprogramu n'ibindi
ariko ivyo ntibibujijwe ivyo Paul Nkunzimana ivyo ntibibujijwe
sabwe
ivyo ntibibujijwe
bitabujijwe byo
kwiyungunganya
amashami menshi cyangwa
oya kwiyungunganya kugira bagire umugambi umwe bonyine
nico gituma oya kandi mu Burundi ega ari wacu mu Burundi ntabiriho urumva nta mugambi urumva mu gihe ubutegetsi buza mu byerekeye ukuntu imigambwe yiringaniza yonyine kandi se n'imigambwe gusa n'amashyirahamwe adaharanira gufata ubutegetsi ibyo bita sosiyete sivile nicyo kimwe mugabo ngaho nawo nyine ndagwa nkagaruka nkavuga nti nawo nyine n'abanywanyi bayo iyo migambwe nabo nyine bafisemo uruhara kuko urumva barabakwega bakabaha ibintu bakabiha ibyicaro cyangwa amafaranga n'ibindi urumva rero demokarasi ntizoshoboka
mu kanya gato yinagomba
demokarasi mu bya politiki mu gihe ibintu byifashe gutyo nacyo gituma niha mu bya politiki hajamo imigambwe urumva ntibishoboka yuko uzosanga migambwe kubera ko ifashe uko izoshoboka n'umunsi umwe yuko demokarasi ishoboka mu gihe ibyo bintu
iyo migambwe amakosa manini ashobora kuba ari mu migambwe kuko yaba ari ubutegetsi bubikora nabwo nyene umugambwe wabwo ntuba uciyemwo imirwi nk'uko twabibonye.
Erega ingorane zihari nuko aya migambwe nayo yamigambwe kabaye n'abantu abarundi benshi abantu kujana barakenye urumva rero
n'ubukene rero
bashobora kuronka iyo bashobora kuronka kibakwega ati wewe ibiye bivemo ingo
reka mu kanya gato
ariko mugabo naho mvuze ibyo hariho bamwe sukuri usanga nyine baharanira umugambwe nyine uko washinzwe kuva ugishingwa mukaba n'abandi rero usanga baca rero birukira muri aya marongo
ego mushya ntahero idefense rugema namwe kuri icyo kibazo mu kanya gatoyi hariho abantu wanyu biradio ijwi ry'Amerika baturindiriye mu kanya gatoyi cyane rwose kubona mu Burundi amajwi cyane cyane usanga umugambo umwe wihariye imigambo 36 akaba atabanye wanyu benshi ifise icyo kibazo mu kivuga ku iki turazi ko ari imigambwe nko muri 93 yatsinze amatora ifise amajwi nka 63% aho navuga umugambwe FDB umugambwe bipona wahora utwara Burundi warigeze gutsinda mu myaka ya 60 ufite amajwi menshi cyane rwose ibintu byahinduka gushikaho iyo migambwe idashobora kuronka abanyu wanyu benshi icyo kibazo mukibona ku iki mukibona gute
ego nkuko umushinga nahe aheje kubisigura nibyo icambere na mbere cyo nuko ico ni kimenyetso cerekana yuko mu gihugu cacu ta demokarasi hari kuko canke novuga yuko tutayumva cyo kimwe canke tutayumva neza sinzi ngene nubisigura iyo migambwe myinshi yerekana neza yuko igihugu mu nibaza yuko icari kimenyetso c'ubukene mu gihugu aho abantu bose bashaka gukora politike babonamwo yuko kwijamwo ariho umuntu yoronka ikimubeshaho ugasanga umuntu arata n'umwuga yigiye arashobora kuba yigiye ivyo kubaka canke kuba umuganga canke iki ugasanga arabitaye umugabo akaja muri politike ivyo rero navyo inkurikizi yavyo ni mbi cane ni nayo turimwo kuko iyo imigambwe ibaye myinshi tukaba nk'utudumbidumbi niko nabivuga kandi nivyo bihari nuko abanyagihugu baraheza bakajuragirika bakabura ico bakurikira bakabura umuntu abashikiriza ijambo ryogenderwako ugashasanga rero niyo migambwe nkuko mwari muheje kubivuga iyo migambwe ndetse umugambwe umwe ukwawo ugasanga uwo mugambwe uracisemwo andi mashami ugasanga abatwara umugambwe ntiwumvikanye umwe agiye kugira uwiwe umugabo ibyo bakabitumwa n'iki ntibabitumwa n'uko bariko barondera baronderera inyungu nziza z'abanyagihugu bariko barondera inyungu zabo umwe wese ugasanga agiye kugira ishami yiwe kugira arondere icicaro ca politike ku ruhande rwiwe ibyo rero si ibintu abanyagihugu baratanguye kubibona barabona yuko nkuko dufatiye kuwo mugambwe ipfona mwabuze yuko ari amashami atarenga ashikane umugambwe wawe w'agasore ntawe ukihari ibyo ntitwoja ngaha ngo duhendane w'agasore yigisha yuko abarundi bokwama mu bumwe bakundana bakunda igihugu cyabo
ariko aho wowe urengeye akarimbi mushyana he defense rwema wa urengeye akarimbi abarongoye umugambwe bavuga ko bafite umugambwe wiragirya rw'agasore aho nibaza ko icyo kibazo tutogitebako
aho nitwogitebako cyane ariko uko n'ukuri kwamye ibyo ari byose rw'agasore yasize umugambwe umwe n'ubu hari imigambwe ingahe ya iprona ibyo ntibyumvikana ibyo n'abanywanyi abitwa badasigana tuzi kuva kera uno munsi bumenya bakurikira he aho niho hari ikibazo ibyo nibyo bituma abanyagihugu bajuragirika ntibamenye
ibibazo bihambaye cyane rwose
ni ibiharuro biriko birakorwa hejuru kugira abonye politiki bo nyine baronderere inyungu zabo
ibibazo ibibazo bibiri mushikirije biri kumuzi w'ingorane zo mu Burundi za politiki mwavuze ubukene ikamwavuze no kutigenga mu byerekeye ubutunzi abantu bakoreshwa n'abanyamahanga ivyo nibibazo mwebwe mushikirije reka ariko muri aka kanya duhe ijambo abanyamanya bi radio ijwi ry'America turi kumwe na Pacifica muri weneza
weneza
muri hehe Pacifica
Chenda mgisagara chavu jubura mumanu kwa bugacho.
Yego, izi na jikiru ndi nende?
Ni Habimana.
Habimana, mwrafisiki wazo, mwrafisiki umbiro, tuliko tufuga chane chane.
Yego, narifu. Ki umbiro narinda kifisa ni nere rano nuhoya.
Yego.
Nagirembuke kubijanye nabo banye politike bacu ko uri kuraraba nk'ngaha mu gihugu cacu. Katukugwaruka turiko turaraba batama bacu badukuriye. Jewe novuga yuko guhera nkiri mutoya nakuze numva intari muri politike bama bariko baraharira gushika n'ubu fise imyaka ingano kuhuye ubwo musanga bariko baraharira muri ko guharira kwabo rero kacu usanga nta byiyumviro byubaka cyangwa byiterambere wo bona nka twe kugwaruka twavuga ati aba bantu bariko baraharira ko ngo nga mu Burundi wacu abana yuko hari imigambwe myinshi mu kugiye kuraba umva umugambwe umwe uvuga ngo dufise ibyiyumviro ingo ni muze mu kugiye kuraba ibyiyumviro byabo cyusanga ari ibyiyumviro bitubaka bitaza biteza imbere igihugu ahubwo ari biza bijyanisha nka twe kugwaruka waza kuraba rero abo bantu kacusanga nk'ibijyanye inkunga n'ibyiterambere ahubwo babishyize inyuma bigira mu mpari z'iwabo umuntu akaca yibaza mbega batama bacu badukuriye ko tubona badukuriye bazodusigarana iki nka twe kugwaruka twozobona bazoba baramaze mbega ugwaruka twozokwiteka iki mwibyo mbega ibyo bazodusigarana bazodusigarana izo mpari twama twumva ku maradiyo misi yose twama twabonye natwe tuzosigarana impari abazodukomoka hacha mpanurata ahubwo bari bakwiye kuraba ingene bo kora ahubwo bakikebuka kugira bubake igihugu kuri kuraraba urakuraraba niko ngaha mu Burundi wacu bishinga impari ibindi bihugu nabyo biri mu iterambere ry'umukuru w'iterambere bazamuka natwe tugatera mu mpari baduteranya rukwicana gusa takindi mbona bariko baratumarira batama boheju kandi ari igihugu twumva ngo kirimwe abashinga ntahe ngo kirimwe abagabo ego icyo ntitwogiharura mugabo gusa nta karoro keza twobona bariko baraduha nta kintu cyiza twobona bo dusigarana twovuga ati baragize ahubwo icyiza gusa ni ukwiyubakira amazu n'ibindi gusa nibyo tubona baniganira mugabo ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu hamuna icyo rero nicyo nagomba mbaza ati mbega tuzobiteka kwiki bazodusigarana muri kazoza natwe tuze tubwire icyo dufatiye ko fondasiyo bazotwereka natwe tuzohagarara
ego
nitwe tuzotangira bishasha murakoze
Pacifica Habimana ku cyumviro eka n'ibineguro mushikirije cyane cyane ku banyapolitike ivyo cyo cyumviro turakigaruka ko n'abashingana twatumiye muri aka kanya ariko reka tubanze duhe ijambo Gilbert muri neza
amahoro
muri he Gilbert
ego twashimano kuri kingamu cy'agara cyangwa ndumura n'ukuyima hekano kudahamagara cyane
izina jyawe ninde gikirundi
ni irankunda jebe
irankunda mukanya gatoyi cyane gose ikibazo cy'umviro
ego hamaze no kwinda kwakwanya gene kuri ari mu rabintunda mu Burundi mu Burundi no kuri amenyesha makuru mwana ni gihugu kitaraba developpe kubijyana no kwa abanyagihugu bwabo kwiteza imbere ariko no munsi kintu kimbabaza cyane nagamaze mvuge ko no kukuntu kwihutira gushinga imiryango myinshi ya politiki aho kugwiza byihuje amashyirahamwe ashobora guteza imbere ashobora guha akazi abantu babiri cyangwa batatu cumi cyangwa ijana kugira ngo Burundi bubanze butere imbere hanyuma rero nagira ngire ko mvuga iki kintu nk'ibintu bijyanye n'aya matora yayabaye ni kuri twebwe ubwacu nk'abanyagihugu turashima turashima rwose ukuntu aba yaragenze ko umuntu utamenyera igihugu ngo amatora yibe y'iki ibintu nk'ibyo ejo rero nta mbere igihe mpuzamakungu zari zihari ariko abari bahari urabona ko abamenyeshamakuru baremewe barafata amasanamu biba mu muco ata umuntu umwe ahita avuga ngo ni imisigimano ko nshobora kumbwira ngo agende wo mize y'abarundi ni byo gukora ibintu by'amatora bategereza kuguhagarika iyo nizawe ni mu Burundi byo kwa matora ngo uzi ukuri ugasanga umuntu wo mize y'abarundi agiye gukora gutera akadagara ahantu runaho kugira ngo byite yuko ngo amatora yabaye nabi ivuga ko bamwe yageze ahantu amatora akabandanya mu muco ibi ni twe twarabibonye ahantu henshi ahantu bagiye babyatoya kugira kuko baba bagiye mu by'akadagari bakazana inzandiko atazemeje bifite bakaza bacerewe bivanze ko kitatereza kwanza kubyaje kwisuzuma aho bati ngo tuzama takibera ko reka dushe ku mwanya ifo yinjemo yemo n'amategeko ama bakaza kwa umuntu abarengana
yego be
ama reka kimuke ama igihe cyo ku chini zambi alimishi mwurundi nukuli mwura wakagabani kukona kunusha ushi mwugambi yonu naku katika wala mamilioni mwurundi nukazi ukura nukuli cha mahera mwurundi na hapo wala wakwe kubiza mashira hame mechi chini zambi kawa hivi liyo nene guta mwurundi mwudogo roo
chini
zambi ni hiviri chini zambi ni hiviri
sozera jebea
chini zambi zozi kome
murakoze Gilbert irankunda abashyana turi kumwe professeur Paul Nkunzimana mushyana Pacifique Habimana eka yabaje ikibazo gihambaye cyane guse mbega abanyapolitike bazosigira ugaruka iragire ihe ko ngo bama babasigarana eka babaraga impari no kuryanisha imijyango abarundi icyo kimwe cyo mu kivuga ko iki eka muce mugira ko no gucimbura cha Gilbert irankunda shima ivyavuye mu ayo matora yabaye ku musubakane
uwabereho wa Pacifique no gatavuze icakora ntifamiye njo ariko akora muri iki gihe yaba umunyeshuri cyangwa ari umukozi cyangwa ari iki ntifamiye ibyo arimo koko nushaka kuvuga nta muntu numwe ashaka kuvuga yuko ngo duteze ngo izo ya politique ngo ba ngo bazotuzanira ngo kuvuga ahonye umuntu avuze gutyo abavuze yuko ataruhara afise byo arimo nta ruhara afise na gatoyi mu buzima ariko uba muri iki gihe ha mu bya politique ha mu butunzi ha mu kimiraho n'ibindi kuvuga rero yuko imigambwe atavyumviro yobaka ifise niraza yuko iyo migambwe yari kuyivuga kuko umuntu avuze ati ugwaruka ngo tuba turi mu mpari zanye politiki ugwaruka nago nyine rurafise rurafise uruhara mu biriko biraba ni ukuvuga yuko ibintu bihari mushya na ile fonse yavuze kare yuko hariho ibintu byinshi cyane gose amatora n'ibindi bidashobora biterekana bisa n'ibintu byo kwirengagiza ibintu byo kubiraba none kugwa uwo avuga ko ari mu gwaruka arabona ugwaruka ingorane ruri mu muri iki gihe ngira ngo nta muntu n'umwe atabona ubushomeri muri iki gihugu ubushomeri bura
bateye ubwo ubwo ntibuva kuri zangorane mwavuze ga Paul Nkunzimana ubwo bushomeri bwose ntibwiyongera kubera zangorane mwavuga za masezerano ati adashikwa mu ngiro indiane za mamwe ya politiki
izo honye nugwaruka rurimo kuko wari ukwiye kuraba nabanyere bagashinga harabuze amandu z'amashirahamwe nabo nyine bashaka gushinga amashirahamwe kugira ngo bagire ati cyane n'imigambwe nabo nyine ndazi ko uwaruka gwishi nabo nyine rero rimwe mu migambwe none rufise uruhare uruhe none kubyerekeye amagara y'abantu ugwaruka ntavyumviro rufise kugira ngo ubwo turazi uko ubunye ariko haravugwa ingorane nyinshi cyane cyane mu byerekeye imiti ibura muri iki gihe navuze ubushomeri nabuze ibintu umuntu ashaka kuvuga ibintu by'amashuri none urabona nka birya bintu bya ekofo na matari umwana aheze mu mwaka w'icyenda ngo ngende ngo nagiye gushinga amashyirahamwe ivyo singorane mu makaminuza ingorane zihari najya yitwa ngo amashyirahamwe ngo na mareforme mashasha n'ibindi ariko agaca hajamo ibintu kugira ngo bafute bourse bongere kandi bashyire mu minwe y'abanyemari ama service universite ngo bajya bajya kintu z'inyama des universite none ibyonye si ibibazo umuntu uwo ari wese
abone
none ibi byerekeye amazi rezidezo none izinyo si ibibazo umuntu wese abona umuntu wese arabona yuko ibyo bintu birimo ingorane none izi ngorane zabaye zibaye abantu bishwe mu ruhagarika n'ibindi none ibyonye ugwaruka ndashaka kuvuga uwo nyine asabukira ugwaruka ndashaka kubona yuko nawe nyine afise mu ruhara afise ibyo ashobora gushikiriza kugira ngo izo ngwane zishobe gutoye bunyishu uba rero bodagaro kangira ngo kureke twebwe mu mugambwe wakoze demokrasi pese subwo nandi ivyo dushimbe imbere kugira ngo izo ngwane zihave kuko uba nta muntu yovuga ati ingorane nizi ama ntashikirize uko izo ngorane zo
zamukanye leka ndumushana he defense rugema nabo nyene agicavuze ku byashikirijwe na Pacifique Habimana na Gilbert Nankunda duka kwijamo mu kanya gato
yego me ibyo uwo mu aya serukirwa kwa sinova kwa serukirwa kwa mugari mu gwaruka nibyo ibyo yavuze ni ibintu zumvikana cyane mugabo nkuko professeur Nkunzimana bivuze ego ugwaruka bateza kugira uruhara rwabo nyene bakerekana yuko afite ishaka ryo kugomba kwiteza imbere guteza imbere igihugu mugabo rero nta nubwo batakwishavu burya ibyo bintu byose byokoroshwa n'abatwara baberekanye neza yuko bashakira neza bashakira akazoza keza ubwo gwaruka barashobora kubibafasha mugabo rero nkuko twabivuze abanyepolitike basamazwa benshi basamazwa n'inyungu zabo no kurondera amarongo n'ibindi ugasanga n'ubwo gwaruka rurakoreshwa muri ibyo byo kubashigikira muri iyo ntumbero ugasanga rero ugwaruka ari naho n'ubu mbone hakajyo guhana urwaruka babone neza yuko kazoza kabo atari kugwanira abanyepolitike atari kugwanira imigambwe mu buryo bwose bushobotse ugasanga baragwanira iyo migambwe cyangwa abanyepolitike gushikaho bibagira kazoza kabo ingwano bagwana usanga atari yabo byukuri nico gituma rero twahana urwaruka bakaraba neza ico bari ko barakora mbega nkabo twumva bagwanira bari mu migambwe ari mbonera kure arabajenderu arabajerera arabaki burya iyo bari ko barakurikira iyo migambwe umwe wese akaraba hari arabona neza yuko mu gukurikira iyo migambwe ariko aronderera akazoza kiwe aho niba ari ikibazo kuko ufashe ikibando canke umupanga canke ukagira iki ukaja kugwana n'uva mu wundi mugambwe aho muri ko muteranywa n'abanyepolitike nta kazuza kanyu muri ko murarondera ivyo rero nivyo sibije igihugu ugwaruka rwacu ruriko rubuzwa kazuza kabo aho kubafasha kugira barondere kazuza kabo babone neza yuko nibo Burundi bwejo murazi neza yuko ibi bintu biri ko biraba ingorane Burundi buhikiyemo murazi neza yuko abana baheza amashure ugasanga agiye mu ibarabara abaguriwe hanze y'igihugu bari bashobora nabo nyine kwirondera akazoza kabo ivyo n'ukuri twibaza neza yuko abari bajejwe ubwo gwaruka
yego me ico kibazo ni kimwe muko muvuga rumwe na Pacifique
duha impanuro ya inyaruka ya ugwaruka tubakebura tubabwira yuko bogerageza kuraba kazoza kabo kurusha kazoza kimigambwe canke kugwanira abanyepolitike
tubibutse inshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza iradio hejwe rya Amerika turi kumwe na Thierry mwiriwe neza
Frederic
mwiriwe neza muri hehe Thierry
ndi Bujumbura mu Burundi
izina gikirundi
ni ahishakiye
murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo turi ko tuvuga cyane ku matora y'ibwiriza shingiro rihinyanyoye ibiharuro byavuye muri aya matora bihava bishikirizwa mu kanya cyangwa ariko biriko birashikirizwa no muri kigihe turi ko turavuga duga ku ijambo
yego ndatangwe ndamutse batumire n'abarundi bose batumviriza aho bari hose hanyuma Frederic jewe nagomba imbere yo kuvuga byose mbanze mbere ku kantu kamwe hari akantu umwarimu watumiye umutumire imbere yuko ano matora aba yaserukira amizero y'abarundi yavuze ngo inyuma ya yego cyangwa inyuma ya oya nimba ari izo yatsinze cyangwa yatsinzwe ati ubuzima buzobandanye rero ko nakumva umujene cyangwa uwundi iyo bari karagumuka avuga ngo ibi n'ibi n'ibi amatora ntibaza yarahetse urero nifuze ko abarundi boshira hamwe ingufu bagashira hamwe nk'ugwaruka abarundi bakiruka bagakora ibikorwa byabo tukareka gusamazwa n'amajambo y'abanyepolitiki mu gitondo nari kumwe n'abantu muri RF wumvise muri deba ukumva abantu b'abanyamahanga banashura abarundi babasaba ngo nibagumuke bave hasi ko bagwanya ubutegetsi bw'ibujumbura iyi mvugo siyo iyi mvugo ntibereye ariko mu byo twese twabonye twarabonye ko amatora yagenze neza cyane kubera iki amatora urabye nta bantu nabo arabavuga kare bavuga ngo hari abantu badufurusha badufata ku ngufu ngo nidutore yego ariko nabo twigeze tubona niba rero Frederic jewe icyifuzo cy'iwanje ni uko abarundi twese ko amatora yarangiye ubu rero turaba imbere yacu hanyuma ibisigaye tubyigire hamwe mugabo dushyize hamwe kuko amatora arangiye byose demokarasi ntishimikiye ku matora gusa ariko mu by'ukuri kandi je nagomba sabe washaka communauté internationale abarundi bonyine nibo bagiye hamwe barafata ingingo kandi byaciye mu matora rero nibaza ko nimba muri demokarasi tuvuga ko ari gouvernement par le peuple et pour le peuple si le peuple donc abanyagihugu aribo bafashe ingingo mbona ko hari undi muntu yoza akabavuguruza yewe cyifuzo cy'ibanze ni uko icyafashwe n'abanyagihugu nticyubahirizwe amatora yagenze neza twarabibonye ko byavuzwe kare n'abantu bishwe abishwe n'umugwi wateye igihugu uvuye hanze ibyo nabyo nibaza ko bijya mu mugwi w'abicanyi wabononye rero nibaza ko amatora muri rusange yagenze neza murakoze cyane Frederic
murakoze Thierry Ndayishakiye murakoze reka duhe n'ijambo kandi Gordien Gordien muri neza muri he Gordien
ndimwe mwana karu
yego izina ry'ikintu ndi
nde yagenye n'Hashimana Gordien
nde
Hashimana Gordien
yego me duga ku ijambo ikibazo cy'umviro
none nkana ngo mana muke mutumye abatumye
ndarakumva duga ku ijambo
ubone ngatangire cyega ko abwo ngo amatora ngo yagenze neza kuko ari tubona amatora yagenze neza nta kindi babizi ndakugira abavuye ngo basemo kuvuga nyine basaba kuduma mu mutekano abavanga ni yagenze neza je bwa atwa yirele yose tubona yagenze neza sinzi gituma bashaka ngo yagenze nari kandi cyose tubona yagenze neza mara kuri cyose nani nsimi nyerera
murakoze Gordien reka du hijamba shinga na turi kumwe bagira icyo bavuze mushya ntahe mushya ntahe reka dutangire kuri Paul Nkunzimana duga ku ijambo ibi byimvira bishikirijwe na Thierry na Gordien mu kanya gato
yego murakoze nuko nayo nayivuze kuba kare ibihe by'amatora iminsi yose bizaba bitera ingorane kubera yuko nk'uko nyine bisanzwe bimeze kuko iyo ata burenganzira umuntu afise wo gushikiriza ibyumviro kuko ibyo birahari mu Burundi gushikiriza ibyumviro mu Burundi biragoye haba mu migambwe haba mu kumenyesha amakuru haba mu kuyerekana haba mu kuja inama nkuko navuze ku byerekeye imigambwe urumva rero nenda bivuga ngo nk'umuhinga buyerekeye iyo mibano hagati y'ubutegetsi n'abanyagihugu urabona nk'ubunye biroroshe kuvuga yuko ibintu byagenze neza kandi izo ngurane zisanzwe zihari haba mu butunzi haba mu bya politike haba mu burenganzira bw'umuntu haba no ku mategeko yonyine nk'ubunye nyango nta muntu umwe atabibona rego amatora yaheze ya constitution mu bibuya kwinyana bizashingira nk'ubunye uba abantu nta muntu urimo ashaka kuvuga yuko ibintu bimeze neza kandi abantu bari
reka twibaze cyane cyane kuri ivyimvuro vyashikijwe n'abashe nta Thierry avuga ati amatora yaheze abarundi baje hamwe bose icyumviro ciwe
mu kivuga ko nkurikije amakonstitusiyon abi hariho konstitusiyon yo mwaka 2005 na konstitusiyon yo unyashasha uba rero ntamba constitution ashobora kuhaba abiri icyarimwe mu gihugu kimwe uba rero nk'ubunye hagiye kuko iyo constitution yaje gutorwa ikijya mu ngiro muri icyo gihe nyine uba rero nk'ubu nta matora y'umwaka w'ibihumbi mirongo ibiri na mirongo ibiri ariho ahubwo amatora agiye kuba ubu nyine kuko ibizashingiro bijya mu ngiro ubwo nyine aho zishyikirijwe zishyize ku mukoro mukuru w'igihugu hanyuma iki nacyo ni uko inzego nazo haba inama nshingamateka haba inama haba sena urumva kubera ko atabutegetsi zigifise urumva atereza kuba andi matora mu maguru masha urumva rero umuntu abyoheje gucyo urumva uruhagarara navuze kuva nyitanga iki kiganiro uruhagarara rugiye kandi gusubira kwiyongera cyane rwose urumva rero urumva nta muntu ushobora kuba yuko ngo ibintu ngo rikoragena neza ibintu bigiye kugenda mu mahoro n'umutekano reka niri byose biri ko biraba navuze byaruhagarika hariho n'ibindi biri ko biravugwa hirya no hino navuze ibintu byerekeye ukuntu abanyagihugu babayeho mu bukene
none ga Paul Nkunzimana izo ngorane zohera gute izo mari problème nyine ne cercle vicieux n'ibishaka kuvuga mu zo dukeneye inyishu umushe na itere avuze ati amatora ari nyuma yacu abarundi babane mu mahoro neza
yego cyane cyane mu kaya kaheze yuko twebwe turafise umuti twebwe kuba bijya byirombi na 15 hatanu kuba ziyangorane z'umuyombi na 15 mu kwezi kwa kane twebwe twa mu bugambwe bakoze na demokarasi twebwe tumurunani twarasabye yuko haba inama rukokora inyushu ingorane ubundi burimo
ndabona kanya ariko karihuta
yego urumva kandi nakubira yuko twirukanse tukarondera imigambwe bose aba fodebu aba cddfdd aba polona aba msd aba twebwe ptd n'abandi twahise ku masinyatire 5000 n'amajana 38 dusaba mukuru w'igihugu yuko hoba inama rukokoma kugira ngo ingorane dufise muri iki gihugu ingorane zisabe tuzisore inyishu kandi tudakurikije amabwire y'abanyamahanga
iyo yo bisana vya biganiro vyaba mu Burundi hagati y'abarundi reka duhe n'ijambo
inama rukokoma rukokoma na gatoya ndagwe yuko twaje ati tutorere inyishu ingorane ziri mu gihugu
atabanyamahanga barimo
tukingira inyungu sabanyamahanga
yego me i defense rugema mukanye gatoye namwe ivyimvira vyashikirijwe na Thierry na Gordien Thierry avuga ko amatora yaheze abarundi bakwiye kuja hamwe eka bakubaka igihugu Gordien nawe nyene yavuze ko amatora asana nayagenze neza akaba yamiriza ibyatangaje mu radio amwamwe duga kwijambo mukanye gato
yego me ivyo yavuze ati amatora araheze twari dukwiye kuja hamwe ahubwo je no sanuna bicurikana novuga yuko ahubwo twari dukwiye kubanza kuja hamwe hanyuma hakaba amatora na ibyo z'uko tugiye kuja hamwe ubu habaye amatora murazi neza yuko ingorane nyamukuru zihari ziriho bigasa n'uko turiko twakira ku ngorane turiko turirengagiza z'ubukene z'abantu z'abarundi sinzi bataye igihugu ibyo bibazo ntibiratorerwa inyishu urumva rero je uko ndabibona twabona yuko twategerezwa kubanza gutora inyishu bizo ngorane hanyuma tukaja muri ayo matora mugabo rero turazi ingene ibintu bigiye kumera urumva iyo bwirizwa nshingiro ryatowe hagiye kuza andi matora yo gutora umukuru w'igihugu bise nuko turiko twirengagiza cyane ingorane dufise hanyuma tubandanye twubakira ku musenyi nta bizodushikana urumva rero nibaza yuko ibyo by'uko abantu abarundi abari canishana bari hagati mu gihugu bavuga ati ibintu byagenze neza amahoro ni yose mugabo twebwe suko tubibona hari ingorane twari dukwiye kubanza gukura mu nzira ibyo navyo by'uko amatora yabaye murazi yuko abarundi basa n'abaca bashamiranira ugasanga umwe ahagaze kuri uruhande ubundi kuri ruriya ibyo ntitubona neza ko muri iki gihe ari ibyo byarikwiye kuja imbere hari akwiye kubanza umuntu
ariko
cyane cyane abatwara
mwavuze ko ari amasezerano ari amanama reka byose ataco vyatanze nibaza ko hakwiye kwigwa umuti w'ikibazo eka ikibazo nyamukuru kikamenyekana umuzi w'ikibazo abarundi bafise ukamenyekana mwavuze ko kuva kera ayo masezerano yose ataco yashitseko reka ariko duhere ijambo kandi abandi banyuwanye bi radio ijwi ry'America turi kumwe turi kumwe na Ndayizeye muri we neza
Niwe neza.
Muri hehe?
Ibujumbura.
Okay. Murafite kibazo icyumviro?
Bo icyumviro giterera. Amatora yarabaye. Kandi amatora uri kurabiraba ice yashize ko ice yashize ko nawe kitaratangazwa haneza. Biraboneka neza ko yabaye kandi yarabaye ntadozibira inyuma. Mugabo abarundi n'ubwenge bafise bari bakwiye kujya hamwe bakegerana bakabona ingene umunyagihugu nyarucyari wo kugatumba amerewe nabi ubu turi mu bukene butagira izina hanyuma akaraba bakaraba ukuntu abanyepolitiki baharanira ibyicaro byabo mugabo adahonyanda agateka kazina muntu kuko n'umuntu ashonje n'agateka kazina muntu kaba kariko karahonyangwa kandi twari dufite indongozi ikomeye bakareka gutegana ibintu by'imitego mwarabibonye mu biganiro byabaye biganiro byabereye muri Tanzania kabisa barateganya ibintu by'imitego bamwe bagasohoka bari bakwiye kuraba bakegerana kabisa hanyuma turashimiye ijwi rya Amerika ku kanya muduhaye
murakoze ndayizeye murakozendanya
gutyo nyene
murakoze ndayizeye reka duhene ijambo kandi Juvenal Juvenal mwibe neza izi na gikirundi ninde
Cyumviro nagomba kushikiriza mu bisanzwe amatora yarabaye kandi umuntu aravuga ukuntu yabaye yageze neza ariko rero icyo ngomba kuvuga ni uko aha muri Burundi bwacu hari abantu naho ibintu byabyera bifata uko byirabura rero sangi
telefone ya Juvenal ishobora kuba icitse reka dusubire duhe ijambo abashinjacyaha turi kumwe defense rugema dutangure kuri mwebwe ivyimvuro vya Ndayizeye na Juvenal mu kanya gato n'ivyimvuro vyashikirijwe n'abandi banywanyi ntimubitebe ko na kanya gato tuga ku ijambo rugema
ivyo nivyo z'ukuri urumva umunyagihugu hari abanyagihugu barashaka kubana mu mahoro abanyagihugu bari mu bukene budasanzwe ugasanga basigaye bipfuza yuko aba batwara ari bo bumvikana kugira baronka amahoro ibyo rero ugasusanga murazi bavuga baravuga yuko umwera uva ibukuru gakwira hose ubu rero abanyagihugu nibo bashaka yuko umwera uva kuri bo ugashika ibukuru ibyo rero nuko ibintu bisa nuko biriko birononekara cyane n'ukuri ahubwo je novuga yuko umwijima ubwibukuru gakwira hose kuko uwo mwijima ugaruka rurimwo kugira bazuvemwo nuko uwo mwijima abanyagihugu barimwo nuko abatwara aribo bafise uruhara wo kugira Uburundi buronka amahoro ibyo bintu rero murabona aho ibintu bigeze aho umunyagihugu hasi ari wasiga yipfuza yuko aba batwara bumvikana kugira babahe amahoro ivyo nibintu abatwara bari bakwiye kwimvira bakicara bakaraba neza yuko ari biganiro ari amasezerano bagira barabe yuko abigira ku nyungu z'abanyagihugu
ego me namwe mushane Paul Nkunzimana ku byimvira bya Thierry na Gordien
ego murakoze Ndayizeye na Juvenal kujyo kuri bo nibaza yuko bon bose baravuga yuko uwo cyangwa yizeye aba yuko abanyagihugu nawe nyine arimwo bari mu bukene ntangere yego bari mu bukene ntangere kubera yuko nkuko navuze kuva kare kuko hashyirwa mu ngiro amapolitiki atajyanye n'inyungu z'abanyagihugu ayo mapolitiki ni ugufata ubucuruzi bw'igihugu ukaja mu minywe y'abanyamahanga navuze ibintu byerekeye ikawa munye hari ibintu byerekeye ubutare ba Rusiya biriko barayoragura abantu huzenya abongereza biriko barayoragura aya muri za Bujumbura mike yoyo hari imyaka n'imyaka ubu onye rezidezo nayivuze nayo nyene igende murazi yuko najya mu kiyaya hariho ibitoro byinshi ubona hariho imigambi myinshi ishikiriza ibitoro abanyamahanga urumva rero ubwo kenta handi buva yuko igihugu kubera iyo politike itegekwa n'ishya mu yagiye mari buraya na politike ya Banque Mondiale na FMI ubucuruzi bwose buja mu mwe y'abanyamahanga niho kikasga cipfumbereje na handi rero
ibintu ntahandi rero bashoka yuko ibintu bigera neza mu gihe ibyonyi bizobandanya uko amatora yego nivyo amatora yarabaye abatora yarabaye ariko mugabo nkuko nabivuze kuva no nice nakangaye amatora yabaye mugabo amahaba ubuhagara nabivuze ubunyagi kwa yandi matora kandi ani matora mukuru gihugu abatora y'inama nshingamateka n'inkeza mateka mu minsi y'imbere kuko bizashingira ishasha ntizorengera imyaka ya 2020 umva ibyo ntizahware kandi zizobananya zigwa ziyongera umva rero ikintu gihambaye cyane rwose kuko nabivuze kandi kuko nabuze twebwe ubwambwe wakoze na demokarasi pedetse umwe twavuye na kera akeneye uko aba inama ruko koma kugira ngo tubone tubare ukuntu dutore ingingo yuko ubutunzi bw'igihugu buba ubw'igihugu ntibube ubw'abanyamahanga hanyuma rero ibyo nabyo rero nicyo biva ko rero biva yuko hategerezwa kuba yuko hemegwa yuko umuntu ashobora ategera gushikiriza icyubahiro cyiwe twebwe rero umugambo wakoze demokarasi pedetse umwe wanditse yuko haba inama shingiro assemblée constituante ifata ubutunzi bw'igihugu bukaba ubw'igihugu bw'abanyamahanga assemblée constituante igafata ingingo yuko ibyo abanyagihugu bose abanyagihugu bakeneye kugira ngo bave mu bukene mu bushomeri kugira ngo imiti iboneke kugira ngo amazi aboneke kugira ngo ubutare bw'u Burundi yuko ubutunzi bw'igihugu bubaye
ubw'uburundi tugarutse mushane Paul Nkunzimana tugarutse ku vyerekeye amatora ya umunsi bahava shikiriza ivyavuyemwo ico mwiteze mwebwe n'ikihe muravye ukuntu iyo migambo iyo ukuntu ico gikorwa cagenze
kuri wacha je unabivuze urumva ega amatora uva amatora bize bize hala mushana ya de force ega uva amatora cyo kirutihuta ikintu kibuta n'ugutubanza gutora imyishu izingwane zihari izingwane za demokarasi izingwane z'ubutunzi izingwane z'ubukene izingwane z'ubushomeri izingwane zo mu magara y'abantu izingwane zeke amashuri n'ibindi kugira ngo umuntu wese kandi abe ashobe ufise uburenganzira bwo gushikiriza icyumviro cyiyo uburenganzira bwo gushikiriza bwoja mu ishyirahamwe ipfuzo uburenganzira bwo gushikiriza icyumviro cyiwe yaba mu radio haba mu menyesha makuru ibyo rero bimaze kuva mu nzira nibaze yuko ariho amatora yoshobora kugira
ego ndabona kanya katujanya ariko nagomba duhe ijambo umunywanyi wa nyuma umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika imbere yuko turangiza ikiganiro na Himana duga ku ijambo mwiriwe neza
namukiriza abatumire
barakumva amazina yose ninde
Mpawe ni imana
duga ku ijambo ikibazo cyumvira
nikuri amatara nuko yarabaye umutuzo kandi ariko nkuko bonyine ubwabo barikoze ubwabo bigunze umenga igihugu n'icyabo bonyine kuvuga ko bari guteranya na bagenzi babo
igihugu cyabo bonyine ni bande
abari ku butegetsi kuvuga ko bari gufashanya nabo bari mu mahanga bakabatuma ko bakaza mu Burundi bakicara hamwe bakaganira ku biganiro bakabona igikenewe maze ingwara ziri mu Burundi zigatorerwa inyishu.
Murakoze Mpawe n'Imana mushana he idefense rugema ku cyumviro cha Mpawe n'Imana duga ku ijambo mu kanya gato uno tumwe
ego me ibyavuze n'ibyo hariho abanyagihugu benshi bari hanze y'igihugu bariko ba nk'abarorerezi mu biriko biraba mu gihugu kandi bari bafite uburenganzira bwo kugira icyo babivuze ko izo nibaza ko ari ikibazo gikuru
ariko benshi abaturetse bari mu kampi impunzi benshi baratewe akama kuja gutora iryo bwizwa shingiro aho bari hose mu mahanga
gozo niko byobaye no mu yindi myaka no mu gihe atubaye hari impunzi byabo abatora baratoye ariko abababaje nabo nyene bo mu bari mu makambi impunzi nibo bababaye nibo bari bakwiye kugira ubwo burenganzira bwo kugira ico bafite ico bavuze kuri kazoza
ego menamwe eka professeur Paul Nkunzimana mukanye gato vyashikirijwe na Mpawe n'Imana
ego makoze
amasegonda 20
yashikirijwe na Jean Dieu nyiraza yuko ari ibintu nibaza yuko jose intumbero nziza twebwe buri pege tuvuga ni tuvuga tuti akeneye yuko abandi bose
professeur Paul Nkuzimana ndagushimiye cyane rwose ku kanyamwa twe kugira ngo tuganire ndagushimira mushiga ntahe defense rwema ku byumviro mwashikirije eka no kuba mwitabye ikiganiro cyacu turashimiye abanyamwe ba radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo turashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri sanga mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika.